murumva radijwe rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Chote za churu mwiriweneza ni ujendia makangu songe kubasuhuza hikaze makuru yacu yo muri uyu mwanya. Mwere kulikira kuri internete kuri waishlatu akadomo radio yacu vewa akadomo com kumirongo migufi metero chumini kenda la metero makumyaruji nebjiri muburundi no kuri FM ijana nakane nibice bitatu mu Rwanda. Mu Rwanda imvura nyinshi cyane yahitanye abantu hafi ijana mirongo itatu mu bice bitandukanye by'igihugu.
Twari turi mu nzu twumva barasakuje byarenga saa kumi n'imwe za mu gitondo. Basakuje rero turabyuka tugeze hanze dusanga ahantu huzuye, nta kindi twakoze, twakuyemo abana dore banabakuyemo bambaye ubusa, nta kindi kintu nakuye dore n'ibi nambaye, nta kindi kintu n'amafaranga nacuruzishaga yose yagiye.
Abo ni umwe mu baturage karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uyu munsi wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi yose, turajya kureba uko byifashe mu Burundi no mu Rwanda, naho Uburusiya burarega Ukraine ko yagerageje kwivugana na Perezida Vladimir Putin. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'abibumbye urasaba umutekano w'imfashanyo z'abaturage bazikeneye cyane muri Sudani. Ibindi kuri iyi nkuru na Fidenio Ngabo.
Martin Griffiths, umutegetsi akomeye ajejwe ibikorwa byo gutabara mu ishyirahamwe ONU, yatangaje ko ategerezwa guhumurizwa n'impande zigwana muri Sudani ko ziyemeje gukingira imfashanyo zigenewe abanyagihugu. Yabwiye abamenyeshamakuru ari muri Sudani akoresheje video ko bakeneye kumvikana n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru kandi bikaba ku mugaragaro. Griffiths yashitse mu masaha ya kare yo ku munsi wa gatatu mu gisagara kirimwo ikivuko ca Port Sudan kiri ku ibahari ritukura, mu gikorwa cihutirwa cyo gutora uburyo bwo gushikana ifashanyo ku Banyasudani miliyoni n'imiliyoni basinzikajwe n'ingwano yadutse haheze hafi indwi zibiri. Uyu mutegetsi wa ONU yatangaje ko bahawe amakuru na PAM ko amakamyo atandatu yarajanye ifashanyo mu ntara ya Darfur yo mu burengero yasahuwe ku munsi wa gatatu igihe zari mu nzira. Byabaye naho abazitanga bari bahumurijwe ku bijanye n'umutekano. Griffiths yatangaje ko bari bafise imigambi yo gutanga ifashanyo zigenewe ku banyagihugu basinzikaye muri iki gihe muri Sudani. Ibyatangajwe na Griffiths bibaye umunsi umwe nyuma y'uko Sudani yo mu manuko itangaje ko impande zitana mu mitwe muri Sudani zumvikanye mu bisanzwe ku gahengwe k'iminsi ndwi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique bumvikanye ku masezerano agamije kugabanya abimukira binjira ku butaka bwa Amerika baciye mu nzira z'amagendo. Diane Ninahazwe yateguriye inkuru.
Amasezerano mashasha hagati ya Amerika na Mexique akumira binjira ku butaka bwa Amerika baciye mu nzira z'ibinywabi, akugurura imiryango abimukira bageramiwe kurusha abandi mu bisata bitandukanye. Muri ayo masezerano, Amerika yemeye kuzokwakira abimukira bakeneye ubutabazi bava mu bihugu vya Cuba, Haiti, Nicaragua na Venezuela. Mexique nayo yemeye kuzokwakira abimukira bava muri ivyo bihugu bine bakaza ku butaka bwa Amerika baciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Amerika yemeye kandi kuzokwakira abagera ku bihumbi ijana bava muri El Salvador, Guatemala na Honduras. Aba ibihumbi ijana na bazoza basanga imiryango yabo yari imaze igihe yarinjiye muri Amerika. Amasezerano mashasha hagati ya Amerika na Mexique aje imbere y'iminsi mike isigaye kugira ngo Amerika ivaneho ingingo yari yarafashe zo gukumirikiza ca COVID ya 19. Izo ngingo zizovanwaho igenekerezo rya 11 uku kwezi kwa gatanu zari zarafashije kugabanya umurindi w'abimukira binjira ku butaka bwa Amerika baciye ku mupaka wa Mexique. Amerika igahera ha mu gukeka ko izo ngingo zihavuye abimukira baca ku mupaka wa Mexique bazoca biyongera.
Diane, ugume hafi utubwire ni inkuru y'Uburusiya bwatangaje ko bwaburijemo igitero cya Ukraine cyari kigamije kwica Perezida Vladimir Putin.
Uburusiya buvuga ko Ukraine yateye umuhana wa Perezida wabwo Vladimir Putin ikoresheje indege zibiri z'intambara zitagira umudereva drone. Umutegetsi mu biro vya president wa Ukraine yateye ivyatsi ibivyagirije isivyiremantanya ry'Uburusiya, yongera yumvikanisha ko Uburusiya buri ku burondera inyenda muvano yo gukora yandi mahano muri Ukraine. Uburusiya nta makuru menshi ya kamere ka drone za Ukraine ziba zateye umuhana wa president Vladimir Putin bwatanze. Mu itangazo bwasohoye bwagize buti abasirikare bacu bakerebutse barasizo ndege. iki gikogwa tugifata nk'icyiterabwoba no gushaka kugandagura President Vladimir Putin. Uburusiya bukaba bwaje bugabisha ko buzokwihora igihe kigeze. Subwa mbere Uburusiya bwagirije Ukraine ibitero bitandukanye. Ivyagirije Uburusiya bwegetse kuri Ukraine kuri nonchuro ya mara nivyo vya mbere biremereye kuva bwatangura kugaba ibitero muri Ukraine. Itoyo kanizo ry'amakuru ya leta mu Burusiya Ria Mumfunyapfunyo rikavuga ko igihe ico gitero coba cagabwe president wa Burusiya atari kumuhaniwe yari ahari ingoro yiwe yindi iri kure y'umurwa mukuru w'u Burusiya Moscow.
Diane ninahazwe na Fidel Niyongabo murakoze kuri amakuru hirya no hino ku isi. Ni kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mukanya gato cyane na makuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda imvura nyinshi yahitanye abantu barenga 129 mu burengerazuba no mu majyaruguru by'igihugu. Inzego z'ubutabazi zirashakisha abarokotse n'abaheze mu ngo zabo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame hamaze gusohora itangazo ryihanganisha ababuze ababo biturutse ku myuzure yatejwe n'iyo mvura. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma arakomeza inkuru.
Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri mu burengerazuba bw'u Rwanda aravuga ko yabonye amazi y'imyuzuri ikomeye atembana amazu akangiza ibikorwa remezo mu gihe bamwe mu baturage bari baheze mu nzu bategereje ubutabazi. Guverineri w'intara w'uburengerazuba François Bitegeko yatangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko ikibanze inzego z'ubuyobozi zitayeho muri iki gihe ari ukugera kuri buri nzu bakarukora baba bahejejwemo n'imyuzure. Umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda we Alain Mukurarinda yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibikorwa by'ubutabazi byatangiye kandi n'ibikorwa byo gufasha abazahajwe n'imyuzure bikaba bitegurwa. Imvura yateye imyuzure yatangiye kugwa kuwa kabiri saa 12 z'umugoroba yuzuza uruzi rwa Sebeya amazi arenze inkombe atangira gushoka mu mihanda no mu ngo z'abaturage nk'uko bitangazwa n'ababibonye. Ikigo gishinzwe iteganyagihe mu Rwanda giherutse gutangaza ko muri uku kwezi kwa gatanu u Rwanda ruzagusha imvura nyinshi. Iyi mvura y'umuhindo kandi yageze no mu gihugu cya Uganda mu karere ka Kisoro gahana imbibe n'u Rwanda aho yahitanye abaturage 13 nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubutabazi za Croix Rouge. Ziravuga ko batano muri abo barabo mu muryango umwe ubu zikaba zikomeje gushakisha abandi.
Tukiri kuri iyi nkuru iyi mvura yangije n'ibintu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Gloria Tuyishime aratubwira uko bimeze.
Umuryango wa Manire Emmanuel w'imyaka 43 warugizwe n'abantu 8 ariko umugabo n'abana be batatu bose bishwe n'ibibiza. Hasigaye abantu 4 bo mu muryango we aribo mugore we n'abana batatu gusa nabo kugeza ubu bari muri koma. Umwe baturage bagizwe ingaruka n'ibibiza n'imvura nyinshi baganiye n'Ijwi rya Amerika batubwiye uko byatangiye.
Tutekereza ko ari imvura abantu baraza barakomangatiye mu byuke abapolisi bari kuvuga ngo musohoke mu mazu Sebeya yaje. Tugeze hanze dusanga haruzi turasohoka dusohora ibyo dushoboye ariko ibindi byatembye amazu gatenye teramwe mu rukubibona.
Twese saa 11 niho bitugezeho ubwo twagiye kubona tubona amazi mu nzu garuzuye. Abasore b'ingufu rero nibo baje kutwamutsa badukura mu mazu. Amazu ganje gose garitutse.
Uyu nawe witwa Nyirabihingo Florence wo mu murenge wa Rugerero yibasiwe n'ibibiza ibyo byangiritse abako bitabarika ntazi uko agiye kubaho.
Ninge bitu byangiritse mama ngadusobanurira
byose byangiritse nta kintu nakuyemo inkoko kandi dufite inkoko zigera muri 500 nko ku iki gipangu haraguye akagari aya mazu yose ari kwinduka naho yahanje byose nta kintu na kimwe twakuyemo amasafuriya ibyo kurya imiceri byose inkoko hakintu na kimwe twigeze dukuramo no kugeza n'ubu amazu yose araritutse nta nzu n'iminsi.
Aba baturage niho bahera basaba ubufasha butandukanye leta y'u Rwanda.
Turi gusaba leta kugira ngo idufashe kuko amazu yose yagiye hanze nta kintu dufite twarokoye ibyo kurya byose nta gasafuriya nta kantu na kamwe twasigaranye. N'amazu yose ari hanze ubu nta hantu ho kurya hanze nta kintu na kimwe twe twatoye.
Imvura nyinshi yatangiye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Uturere twibasiwe kurusha utundi ni Rubavu, Rutsiro, Nyabihu, Musanze n'ahandi.
Aho byagize ingaruka by'umwihariko ni Rutsiro, Rubavu na Ngororero niho hari abaturage benshi bitabye Imana.
Akarere ka Rubavu gaherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda niko kibasiwe n'ibiza ku buryo kukabije. Ubwo twahageraga twasanze abaturage bari kurwana no gutabara ubuzima bwabo baba mu mazu yarengewe n'amazi, abandi bavanamo iby'ingenzi nk'ibijyamirwa n'amatungo, abafite amaduka nabo bavanamo ibicuruzwa byabo, televiziyo, intebe zo kwicaraho, imyenda, ibyo wasangaga abaturage bafite barimo guhungisha. Abashoboye kurokoka iyi myuzure benshi twabasanze bagerageza gusohora amazi mu mazu yabo, abandi nabo bagerageza kurokora ibyo bashoboye. Gusa hari n'abandi batari kubasha gusohoka mu mazu kugeza ubu kuko nabo bafite baca. Ku rwego rw'igihugu, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda bwijwi rya Amerika ko umubare w'amaze gupfa ugera ku 129, yongeraho ko uyu mubare ushobora kwiyongera. Imihanda imwe n'imwe nayo kugeza ubu iracyafunze nko hoza intara y'Uburengerazuba n'Amajyepfo. Uyu muhanda uva mu karere ka Nyabihu ukagera mu karere ka Muhanga, uhuza intara y'Uburengerazuba n'Amajyaruguru nayo kugeza ubu ntabwo uri nyabagendwa. Mu gisata kimwe cy'umuhanda bigaragara ko ushobora kuza gusenyuka. Uyu muhanda uhuza akarere ka Rubavu na ka Musanze. Mu mezi ane ashize, Minisiteri y'Ubutabazi bwihuse iheruka gutangaza ko abantu 60 bishwe n'ibiza mu Majyaruguru n'Uburengerazuba. Kugeza ubu abategetsi batandukanye bamaze kugera mu karere ka Rubavu ngo hatangwe umurongo w'uko aba baturage bagiye gutabarwa. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe mu Rwanda giheruka gutangaza ko mu kwezi kwa gatanu uduce dutandukanye tw'igihugu tuzibasirwa n'imvura nyinshi. Perezida Paul Kagame yihanganishije imiryango yabuze ababo n'abakomerekeye muri ibi biza nk'uko bikubiye mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter rusohotse muri iyi minota mike ishize. Yongeyeho ko aba baturage bakomeza gutabarwa n'inzego zibishinzwe, ndetse anashimira abagize uruhare mu gufatanya n'inzego zitandukanye mu itabarwa ryabo. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika.
Turacyari kuri iyi nkuru. Imvura nyinshi yibasiye igice kinini cy'uburengerazuba bw'u Rwanda yateje imyuzure imaze guhitana abantu hafi 130. Uretse abapfuye, iyi myuzure yanasenya amazu y'abaturage n'ibikorwa remezo. Mugenzi wacu Timu Ishimwe amaze kuvugana na Yvonne Uwamahoro utuye mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu, atangira amubwira uko ingaruka byateje muri ako gace atuyemo zimeze.
Imvura yarayikwiye nyinshi ijoro ryose, nyine mugezi wa Tebe y'uruzura wuzuye uratemba ujya mu mago y'abantu. Imyuzure yaduteye
nk'umuntu uhari urabona abantu babyifashemo gute? Ubuyobozi hari icyo bwakoze? Hari abantu bapfuye? Bimeze gute?
Ntabwo nicyo mpaka kuvuga, urumva rero nta makuru afatika mfite. Njye ndi umurezi nigisha kuko cy'amashuri abanza cya Kayanza.
Birumvikana ko ubwo niba atari kure y'aho utuye bishobora kuba byahageze. Hari abo ziba bagizweho ingaruka n'iki kibazo?
Ishuri sinigeze ngerayo, ariko nk'abagezeyo bambwiye hari abana iwabo hateye imyuzure. Birumvikana ko ntabwo tugeze twiga nyine akazi kahagaze.
Hari nk'ibikorwa remezo byaba byangiritse aho ngaho utuye?
Imihanda yacitse, amazu y'abaturage yasenyutse.
Aho ku Nyundo utuye ndibwira niba nibuka neza ko ariho hari n'uruganda, hari uruganda rw'icyayi. Ibyo bimeze gute?
Narwo rwuzuye imyuzure maze yaje ajyamo yinjira no mu mashini ahantu hose.
Hari nk'ibintu mwaba mwatangarijwe wenda ko byaba byangiritsemo ku buryo budashobora gukora, cyangwa se niba rushobora gukora rushobora kongera gufungura ryari?
Ntawamenya ari ryari. Ibyo birasaba nyine gukora mwayo mazi bakoza mu mashini bakagira gute, bagasana n'andi bakabona kongera gukora.
Uri kubona abantu batuye mu gace utuyemo wenda niba muri basha kuvuga nawe nko kuri telefone kuko mutabasha kugenda, uri kubona iki kibazo bakitwayemo gute, bacyakiriye gute?
Nyine numva ni ibiza kandi byatunguranye, nta kindi wabikoraho nyine mu mfumirwa bakabireba gute.
Hari ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe, hari icyo cyatangaje ku mu minsi iri imbere wenda kuba hari indi mvura nyinshi yiteguye kugwa, hari icyo mwaba mwatangarijwe?
Ntabwo nabashije kumva amakuru kuko natwe dutuye ibyondo byagiye mu nzu tugiye dukoropa nyine dutinyura gusa. Ntabwo nigeze numva amakuru ngo numve icyo batangaje. Benshi bari batangaje ko mwagiye kugwa imvura nyinshi mu minsi ingahe cyane iri imbere hari, cyangwa ariho yahise itangira kugwa nijoro.
Hari nk'ikindi kintu wumva ushaka kuvuga ku biri kubera aho ngaho?
Nta kindi rwose, uretse kuba twumiwe nyine kubera izo biza, ubundi tugasaba Imana kugira ngo idufashe bihagarare rwose.
Yvonne Uwamahoro, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
barakoze bagenzi bacu kuri izo nkuru zirambuye kubijyanye n'imyuzure yibasiye ibice bimwe by'u Rwanda. Mu Burundi, urukiko rw'ubujurire hejo kwa kabiri rwagumishijeho igihano cyo gufungwa imyaka 10 ku munyamakuru Floriane Irangabiye. Eroje wirika neza hukorera i Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru irambuye.
Mu Burundi, umucamanza w'inyungururizo yagumijeho igihano cy'umunyororo w'imyaka 10 cyari cyakiriwe umumenyeshamakuru Murundikazi Floriane Irangabiye mu ntango z'umwaka. Ningingo yafashwe na sentare isubiramo imanza ya Mukaza hagati na hagati mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kabiri mu gatondo. Umwe mu muryango wiwe yabwijwe ijya Amerika ku rubanza rwaciwe na sentare y'inyungururizo barumenye kuri uyu wa kabiri ku muhingamo, ariko nta kindi kintu kinini yashimye kongera ko twacitse intege ntitubone icyo gukora, niko yabwijwe ijya Amerika. Floriane Irangabiye namwunganira mu mategeko bari bunguruje inyuma y'ingingo y'umucamanza wa mbere yari yamuhanishije umunyororo w'imyaka 10. Uwo mukenyezi yakorera iradiyo yitwa Igicaniro ikorera mu buhungiro yari yafashwe mu mpera z'ukwezi kwa munani mu 2022 yavuye mu gihugu cy'u Rwanda, niho yaba haraheze imyaka 12. Yagirijwe ibyaha bibiri nyamukuru: guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imirwi y'abarwanya leta. Ishyirahamwe TPGA rihanira ubwigenge bw'amenyeshamakuru rifite icyicaro muri Amerika rivuga ko iyi ngingo ari agatera soni. Muzaki Momo ariserukira mu karere ka Afurika y'umutsi ya Sahara, uku niko yabyiganirijwe ijya Amerika: iyi ni ingingo y'agatera soni ifite umunsi umwe imbere y'umunsi mpuzamakungu w'ubwigenge bw'itangazamakuru, aho abanyamakuru bibuka umwuga wabo n'ibibazo byabo. Itwibutsa ingorane abanyamakuru b'Abarundi bacamwo. Momo yibutsa ko kuva Floriane Irangabiye yafatwa habonetse utunenge twinshi. Twibukanye kwifungwa ryiwe ryaranzwe n'utunenge twinshi. Mu mwaka uheze yafunzwe igihe kinini imbere yo gucirwa urubanza, twovyita ifungwa ridakurikije amategeko. Tubishyize hamwe n'uko yagirijwe hisunzwe ibyo yashikirije, tuyifata nk'ingingo y'agatera soni kandi tuzobandanya dusaba ko arekurwa. Uwo mubyeyi w'abana babiri abashingwa manza biwe hamwe n'amashyirahamwe yigenga yo mu gihugu na mpuzamakungu arimo Human Rights Watch na Amnesty International basabye ubutungane kumurekura, bavuga ko ata kintu na kimwe kibi yigeze akora, ahubwo yakoze iby'amategeko amwemerera nk'umumenyeshamakuru mu guha ijambo impande zose no mu kuvuga icyo yibaza ku bibazo biri mu gihugu mbere n'umukuru w'igihugu asanzwe yidogera. Mu mategeko y'u Burundi, Floriane Irangabiye yasigaranye amahirwe abiri kugira abe yorekurwa. Ayo ni ukunguruza mu isentare ntayinyuzwa no kuronswa ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Kugera ubu niwe menyeshamakuru wenyine ari mu ibohero mu Burundi. Ijwi rya Amerika ryamenye kandi kuwahoze ari umumenyeshamakuru wa radiyo RPA ikorera mu buhungiro Olize Bugagene yafashwe mu ndwi iheze ku munsi wa kane n'igendereza ry'u Burundi. Kugeza ubu afungiwe mu gashoro k'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi. Abo umuryango wiwe batwemereye ko batarashobora kubonana nawe, ariko ko bamaze kwitura mu rwego rw'igihugu rwejwe agateka akazina muntu kandi ukaba warabemereye kugiye gukurikirana iki kibazo. Gusa abo muri CNDH ntibari hafi kugira ngo babwire ijwi rya Amerika uko ibintu byifashe. Ibi byaha Floriane Irangabiye yakurikiranwa ko bisusa n'ibyo amenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cy'igenga iwacu bari bagirijwe mu mwaka w'2019 igihe bafatirwa mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi bagiye gukora amakuru ku murwi w'abaroberi bari bateye igihugu bavuye mu buseruko bwa Congo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko. Abo bari bafatiwe ku wa 2022 ukwezi kw'icumi uwo mwaka, bahavuye bagirijwe rwa kigongwe na president Ndayishimiye kuwa 2023 ukwezi kwa 12 mu 2020 nyuma y'umwaka urenga bafunzwe, maze kuwa 2024 buca haba Noheli baraheza bararekurwa. Ariko bose uko ari bane bari jihadabu y'ikivunga bari basabwe ringana n'amadolari ya 530 y'amanyamerika. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Eroje urika neza, urakoze. Tukiri mu Burundi tubabwira ariko ko itariki ya gatatu ya buri kwezi kwa gatanu hari umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Aho mu Burundi abanyamakuru bafite ikibazo cyo kugera ku bakagombye kuyabaha, bamwe bakorera mu bwoba. Ni inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zawe mu Burundi. Turayigezwaho na Desire Hatungimana akorera i Kigali mu Rwanda.
Ubwigenge bw'amenyeshamakuru buracyari agahaze mu Burundi. Mwaka wa 2020 Uburundi bwari mu kibanza cy'ijana 60 ku bihugu 180 mu bijyanye no kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi. Mu mwaka uheze wa 2022 Uburundi bwarateye intambwe bushika mu kibanza cy'ijana 47 buza inyuma mu kubahiriza ukwisanzura mu mwuga wo kumenyesha amakuru mu bihugu bya Afurika y'ubuseruko. Tanzania iza mu kibanza cy'ijana 23 Kongo ihani intwaro rusangi mu kijana 25 Uganda ikijana 32 na Uganda rukaza mu kijana 36 mu gihe kuri wa gatatu y'ukwezi kwa gatanu guhahimbazwa umunsi mpuza makungu hari ubwigenge bwo kumenyesha makuru hari mu gasho umenyesha makuru umwe uretse ivyo nta gateka kumenyesha makuru kahungabanijwe mu mwaka w'2022 ariko bamwe mu bumviriza canke basoma amakuru baremeza ko amakuru atangwa agashika kunyota bayumviriza ivyo babishikiriza abanyagihugu basanga atakinini babungura ku ruhande rumwe abamenyesha makuru ntibinjira neza mu mizi ibibazo bimwe bimwe kubera ubwoba bw'ibyabaye kuri bagenzi babo mu 2015 ico gihe bamwe barafashwe barafungwa abandi bashika 70 barahunga igihugu amaradio RPA Renaissance isanganiro bonesha FM na Rema FM yaraturiwe ayanda rugagwa mbere gushika ubu abiri ntarasubira gukora n'ijwi rya Amerika ryarabujijwe gukora kuko ryoba ryagirijwe gutanga inkuru zidatohojwe neza BBC y'Abongereza nayo nyene yari yarabujijwe gukora ubikaba yarasubiye kwemererwa gukora yamara kugeza ubu ntirakora nubwo biruko urongoye ishyirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi hari ubuntu Onesime arashima ko hari bimenyesha makuru byari byarugawe byuguruwe inyuma y'ibiganiro byabaye hagati yabirongoye n'ikigo kigenzura ibivugwa n'ibyandikwa mu bimenyesha makuru sense Leandre Sikoba yavuga mu kinyamakuru wacu ati abamenyesha makuru ntirubahuka canke baratinya gukora inkuru zijanye n'umutekano hamwe n'inyuruzwa canke isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu na cane cane iyo hari bamwe mu ndongozi zivugwamo hariho n'amakuru ya politiki usanga adashikirizwa nkuko byari kugenda kuko usanga hari uyu nurya ariko yokera abamenyesha makuru sabamenyesha makuru gusa bagifise ubwoba bw'ibyabaye n'abatanga makuru nabo nyene nuko Leandre Sikoba yavuga agira ati ikindi kibituma nuko amasoko y'amakuru yacu ashacoba nashaka gutanga umuco uzosanga ari abantu bamwe baguma bagaruka mu bimenyesha makuru ibyo bigatuma amakuru atangwa ataka novera afise arakazo yazi Sylvain Ntakaruta Imana arongoye radio televiziyo isanganiro ati aramenyesha makuru bakora inkuru bahejeje kwicira urubanza
umuntu atinya gukora inkuru yibaza ingene abakuru abarongoye igihugu bazovyakira kubera ko uzi ko bazovyakira ukutari kwiza ukibaza uti umutekano wanje uzohava uca uhungabana hanyuma rero iyo nkuru kabangira kuyikorerako
ku kibazo c'amasoko adatanga makuru umuyobozi w'isanganiro abisigura gutya
hari abusanga badatanga inkuru kubera ko ngirango usanga batazi neza ibikorwa mu gisata babasanzwe barimo abo rero nta mutima mubi wo kudatanga inkuru bafise canke bavuga ngo hari ibintu bagomba kunyegeza hakaba rero n'abandi batatanga makuru kubera ko bavuga bati aya makuru amenyekanye ivyo ari byiza kuri twebwe izo nkuru rero bakareka kuzitanga
Serge Ntibizi umumenyesha makuru nawe aremeza ko atamenyesha makuru ategwa igitsure nabo muri leta vyotuma adakora inkuru icankiriya
kubamenyesha makuru baritwaza ngo iki kintu ntishikishobora kuvugwa kandi atamuntu numwe yabateye igitsure cyangwa atamuntu numwe yabuje gukora ico kintu
umuhinga ntaje ha yakurikiranye ukugene amategeko agenga ibimenyesha makuru yagiye arahinduka yarabonye ko haragahazi inzitizi ya mbere no kwimana makuru ntaje Gerard ati
hari umwe n'ababahari rero abantu babaherekeza ngo baje kuberekaho baronda ayo makuru bashyizeho ku rubuga umuntu abonye rero uwo muntu akorana na Mustane cyangwa guverinere yari afite ikintu ashaka kuvugira hejuru ntasubira kubaka kivuga iyo ati mbega nina bivuga sinkabagira ingorane
hari ubuntu Onesime arongoye ishyirahamwe ry'abaradiyo mu Burundi aremeza ko bazobandanya bavugana n'abatanga makuru kugira ico kibazo kive mu nzira
koshishikara gusaba abari mu ntwaro cyane cyane kugira ngo bashishikare gutanga amakuru kandi bamenya yuko umumenyesha makuru nawe ari umwenegihugu kandi nawe yifuza guterera mu iterambere ry'igihugu muri ubwo buryo bwo kumenyesha amakuru
nayo nta Gerard avuna kaguhe amasoko y'amakuru kwima amakuru umenyesha amakuru ni ukuyima abanyagihugu bayakeneye ni no kuyima indongozi z'igihugu kugira zishobore gufata ingingo zibereye
Radio Ijwi rya Amerika harakoze Desire Hatungimana kuri inkuru mu gihe rero hisi yose hiziza umunsi wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru bwana Antonio Guterres umunyamabanga mukuru wa ONU aratangaza ko itangazamakuru ryibasiwe mu mfuruka zose z'isi bwana Guterres agasaba ibihugu byose kureka kwibasira ukuri n'abagutangaza ni mu gihe mu mwaka ushize wa 2022 impfu z'abakora mu itangazamakuru ziyongereyeho 50%. Temistokere Mutijima atugezaho ibindi kuri inkuru.
Umunyamabanga mukuru wa ONU yisubu bwiyongere bw'icwa ry'abakora itangazamakuru ibintu bikabije. Ashimangira ko ubwisanzure bw'itangazamakuru ari umusingi w'ubutabera na demokarasi kandi bwibasiwe. Nkuko ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press bibitangaza, nibura abakora itangazamakuru 67 ku isi barishwe mu 2022. Byongeye kandi ONU itangaza ko imiyoboro ya interineti n'imbuga nkoranyambaga byorohereje abaheza nguni gukwirakwiza inkuru z'impuha no kwibasira abanyamakuru. Mu butumwa bwa video bugenewe kwizihiza ku nshuro ya 30 uyu munsi wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru, bwana Antonio Guterres yagize ati: ukuri kugarijwe n'ikinyoma ndetse n'imvugo zibiba urwango bigamije guteza urujijo hagati y'inkuru z'ukuri n'impimbano, hagati ya siyansi n'ubugambanyi. Bwana Guterres akavuga ko isenyuka ry'urwego rw'itangazamakuru ryateje ifunga rya bimwe mu binyamakuru by'imbere mu bihugu ndetse n'ukwihuriza kw'ibitangazamakuru mu maboko ya bake, ibyo abona ko bibangamiye ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Ikindi kibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru umunyamabanga mukuru wa ONU yagarutseho ni amategeko mashya yashyizweho na za leta z'ibihugu muri uyu mwaka ushize. Ayarimo nk'itegeko Burusiya bwashyizeho mu 2022 rivuga ko buri wese utangaje amakuru ku gisirikare cy'igihugu leta ibona nk'ikinyoma ashobora gufungwa imyaka igera kuri 15. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, Uburusiya bwafunze Ivan Gershkovich, umunyamakuru w'ikinyamakuru Wall Street Journal, bumushinja ibirego by'ubutasi icyo kinyamakuru gihakana. Ubutegetsi bwa Perezida Biden bwatangaje ko bwana Gershkovich afunzwe binyuranyije n'amategeko kandi burimo gukora ibishoboka ngo arekurwe. Mu butumwa bwe, umunyamabanga mukuru wa ONU yanenze yivuye inyuma kwibasira abakora itangazamakuru haba kuri murandasi n'ahandi. Avuga ko guhohotera abanyamakuru, kubatera ubwoba no kubafunga byahindutse ibikorwa bihoraho. Yongeyeho ko hafi 3/4 by'abanyamakuru b'abagore bakorewe ibikorwa by'urugomo kuri interineti, naho 1/4 bo bahutajwe mu buryo bwo ku mubiri. Mu kwa 12 1993 nibwo inteko rusange ya ONU yemeje tariki ya 3 y'ukwezi kwa 5 umunsi ngaruka mwaka wizihizwaho ubwisanzure bw'itangazamakuru. Nyuma y'imyaka 30 ishize uyu munsi wizihizwa, bwana Guterres akavuga ko isi yose igomba kwishyira hamwe mu guhagarika iterabwoba, ibitero n'ifungwa ry'abanyamakuru bazizwa gukora akazi kabo ndetse no mu guhagarika ibinyoma n'impuha. Ati: mu gihe abanyamakuru bahagurukiye gutangaza ukuri, isi yose igomba kwifatanya nabo. Naho Madamu Audrey Azoulay, umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco UNESCO, ari naryo ritegura ibikorwa byo kwizihiza uyu munsi, yavuze ko igihe cy'ikoranabuhanga cyahinduye Burundi imiterere y'uko amakuru atangazwa. Madamu Azoulay avuga ko nubwo imiyoboro y'ikoranabuhanga yatanze uburyo bushya bwo gutangaza amakuru, ariko kandi yanahindutse igitaka kirumbuka ku babi b'impuha, imvugo z'urwango n'ibitekerezo by'ubugambanyi. Uyu muyobozi mukuru wa UNESCO yatanze umuburo agira ati: twisanze mu mayira abiri mashya. Inzira turimo ubu iratuvana mu kujya impaka zishingiye ku kuri, ituganisha mu buheza nguni bukabije. Indi nzira niyo tugomba gutekerereza hamwe kugira ngo amakuru akomeze kuba ikintu cy'inyungu rusange kigera kuri bose. Madamu Azoulay yavuze kandi ko mu 2021 UNESCO yatangije integanyanyigisho y'icyitegererezo ku barimu mu bijyanye n'ubumenyi ku itangazamakuru, hagamijwe guteza imbere imitekerereze ishingiye ku gusesengura mu gihe abantu bagera ku makuru y'izisoko nshya. Ati: bitewe n'uko ubucuruzi bw'imiyoboro y'ikoranabuhanga bushingiye ku mubare w'inshuro isurwa, urasanga kenshi bene iyi miyoboro irimo gushyira imbere gukabiriza ibintu yirengagiza ukuri. Umuyobozi mukuru wa UNESCO akavuga ko ariyo mpamvu mu kwa kabiri k'uyu mwaka iri shami rya ONU ryateguye inama mpuzamahanga yigaga ku buryo bwo gukemura iki kibazo yitabiriwe n'abagera ku 400. Iri shami rya ONU rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco kandi rivuga ko ririmo gukora ibishoboka ngo risohore urutonde rw'imirongo ngenderwaho mu kugenzura no guhitamo amakuru yo kuri murandasi ruzatangazwa mu mpera z'uyu mwaka.
Temistokere Mutijima, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, aha ni naho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tubashimira cyane kuba mwateze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na PJ afatanije na Nadia Taha. kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mukomeze rero kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika.